Mumisi bari bamaze mu Burundi aho bahinga babonanye n'inzego n'abantu batandukanye bavuganye n'abategetsi batandukanye bo muri leta abaserukira amashyirahamwe yigenga abamenyesha makuru abanyepolitike abahuye n'amabi canke abayakorewe bongera baja mu ibohero rikuru rya Gitega ahafungiwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi abo bahinga bigenga bemeza kw'imigwi yose bahuye yerekanye kwifise ugushaka kw'igihugu cubakwa kikava mu ndyane ariko kubwa Pablo de Grief intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe guteza imbere ubutungane n'ukuri ngo ingeso yo kudahana itegerezwa gucibwa kugira ngo Burundi bwogorore.
It is very important for the country not just to gain some understanding of the
nibihambaye ku gihugu kw'abantu batorondera kumenya ukuri mabi yakozwe muri iyi minsi heze gusa ariko abantu bakeneye kumenya n'ingorane zo kudahana hamwe n'ivyakozwe kera cyane muri kahise k'iki gihugu. Iki gihugu gifise kahise kabi kamabi yagiye yisubiriza ayo mabi rero nta kindi gishobora kuyahagarika atari gukuraho ukudahana. Abo bahinga bemeza ko mu biganiro bagiranye n'imigwi itandukanye babonye ko kuva mu mwaka uheze gushika ubu habaye amaba atandukanye harimo ubwicanyi n'ihohoterwa rya kiremwamuntu. Christophe Hens umuhinga dasanzwe wa ONU yitaho ibijanye n'ubwicanyi ndengera butungana.
We have received the reports from the outside, of course, and the figures I think are all known to us.
Twararonse amakuru mberamwe yavuye hanze y'igihugu ko kuva mu mwaka uheze hari abantu barenga 400 bishwe. Ntituri ngaha guhinyuza n'ukwemeza ivyo bitigiri ariko mu biganiro twagiranye n'ivyabona canke abafise amabanga atandukanye bigaragara ko ubwo bwicanyi bwabaye. Biraboneka kandi ko impande zose zakoresheje inguvu n'uguhonya ngamategeko harabuzwe ko habaye guhohotera kiremwa muntu bikomeye n'inyuruzwa ry'abantu. Igihambaye nuko tugiye kubivuga kugira ngo dukinge ingorane muri kazoza ntihasubire kuba mabi. Tugiye gusaba kandi ko haza abahinga batohoza ukuri ku rubuga. Christophe Hens avuga kandi ko umushinge nyakuri wa kazoza ko Burundi ari yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. We na bagenzi be bemeza ko iminsi bamaze mu Burundi batogenda bavuga ko ibintu biyangara. Mugabo hari ico bibaza ku vyo babonye. Maya Sahil Fadel n'umuhinga dasanzwe w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika mu vyerekeye gukingira impunzi.
Tout ce que nous pouvons par contre remarquer, c'est que le Burundi est à l'heure actuelle à la croisée des chemins. Parce qu'il y a un certain nombre de préoccupations.
Icyo dushobora kubona n'uko Burundi buri mu mayira abiri muri iki gihe. Hari ibibazo byinshi ariko kandi hari n'ivy'abantu biteze. Nicyo gituma muri izi ndyane hakenewe ibiganiro bidakumira. Ibyo biganiro bizofasha gushyira hamwe abegwa n'ikibazo cy'u Burundi bose. Ibyo bizotuma haba icyo nokwita icuka gitekanye. Hategerezwa gutorwa umuti w'ibyo bibazo byose ku mpande zose.
Différentes parties prenantes.
Ku itariki ya 21 ku kwezi abo bahinga bigenga mu by'agateka kazi na muntu bazoshikiriza raporo akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abo bahinga kandi bazoca bagaruka mu Burundi. Ariko mu kurindira ko bagaruka harundi mugwi w'abahinga bitezwe mu ndwi nkeya ziri imbere. Mu kwezi kw'icyenda niho bitekanijwe ko abo bahinga bazoca bagira icyegeranyo rusangi cya nyuma bazoshikiriza akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu. Mu vya abahinga bavuga ko vyabanejereje harimo irungikwa ry'abahinga bagenzi babo bo mu muryango umwe bwa Afrika bashika ku ijana bitezwe mu minsi iza. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.